የአሜሪካ Nshuti zizwi rya Amerika mwirirango amahoro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mbahaye ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara. U Rwanda rwafunze imipaka yarwo na Republika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya Ebola.
Kibaza hantu kiri niyo baduteguza nibura bakatubwira ati uyu munsi uyu n'uyu turabona umupaka tugomba kuba tufunze. Kandi abantu benshi bakora muri Kongo bamwe bafite imari runaka si.
Uwo ni umwe mu banyarwanda batuye mu mujyi wa Goma yinubira icyo yise itungura fungwa ritunguranye ry'umupaka uhuza ibihugu byombi.
Nk'ubu haheze hafi ukwezi kose atamazi turose. Kwibwe muri karitiye muremera nta n'amazi na makeya dushobora kuronka. Kandi mu makaritiye nka yose dukoresha amazi dukuye mu mwonga ahantu bita mu isa mutuku kandi tuzanye ari iyo bidimwe uruma nturi bugira isuku bikwiye.
Uwo nawe ni umuturage w'umujyi wa Ngozi mu Burundi avuga ku kibazo cy'amazi abatuye uwo mujyi bafite. Ayo n'ayandi makuru turabagezaho muri aka kanya mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mbere ariko yuko tubagezaho amakuru iwanyu mu ntara, reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana abanza tugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Rakoze Geoffrey ndakuramukije ndamutse n'abaduteze amatwi. Mu karere umwana w'umukobwa w'umwaka umwe yabaye ugira gatatu yasuzumwe ko yanduye Ebola mu gisagara cya Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byashikirijwe n'abategetsi muri ako karere ejo ku munsi wa gatatu. Amakuru ashikizwa n'abategetsi avuga ko ari umwana w'umurwayi wa kabiri yafuye mu ntango z'indwi. Dr. Aruna Abedi ajejwe gutunganya ibikorwa byo kurwanya Ebola mu ntara ya Kivu y'Uburaruko yabwitorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko gutanga incanco za Ebola byatanguye igoma kandi ko abashizwe ku rutonde rwa mbere arababanye n'uwo murwayi. Ejo kuwa gatatu nyene hatangajwe ko abantu 15 bashizwe ahabonyene mu mihana yo hafi y'intara ya Kivu yo mu bumanuko bamaze gukekwa ko banduye uwo mugera. Muri rusangi abantu 183 niyo bamaze gutakaza ubuzima bishwe na Ebola mu biharuro byashikirijwe ejo ku munsi wa gatatu. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarafatiye ibihano umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mohamed Javad Zarif yagirizwa na Amerika kubakora ku izina ry'umutegetsi kizigenza wa Irani Ayatollah Ali Khamenei aheruka gushigwa ku rutonde rwirabura rw'abatabonwa neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihano yafatiwe bimubuza gutembera canke guca muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye mu ngendo mu mahanga hamwe no gufata amatungo yiwe muri Amerika. Mohamed Zarif ntiyatevye kwishura kuri ivyo bihano mu kuvuga ko atangaruka nimwe bizomugira ko gukota n'amatungo canke inyungu afitiye hanze ya Irani. Ubudagi bwanse gukurikiza akamo katewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko kwifatanya n'amakungu mu gucungera amato aca mu kigobe cya Hormuz. Amerika yasavye Ubudagi kwifatanya n'Ubufaransa hamwe n'Ubwongereza mu gucungera umutekano mu mazi ahaca ica gatatu cy'ubwato bw'ibitoro ku isi. Umushikiranganji w'Ubudagi w'imigenderanire n'andi makungu Heiko Maas yashikirije ko ako karere kabangamiwe ariko ko hadakenewe inyishu ya gisirikare. Abategetsi ba Buraya babaye nk'ababangira gushigikira Amerika muri uyo mugambi wo gucungera umutekano mu mazi, bavuga ko bishobora kunyura ibyari bisanzwe byunyutse muri ako karere. Umuhunga kongera kaba samuragwa uwashinze umuhari Al-Qaeda ariwe Osama bin Laden bivugwa ko yoba yarishwe ko yiciwe mu gitero Amerika yagizemwo uruhara. Ibyo bishikirizwa n'ibinyamakuru vyaha muri Amerika. Abategetsi batashimye ko amazina yabo amenyekana bemeje ko hakeka ko Hamza bin Laden yari mu myaka 30 yishwe nkuko byashikirijwe n'ikinyamakuru NBC News cyo ngaha muri Leta Zunze za Amerika. Mu nyuma ikindi kinyamakuru The New York Times cyongeye gishikiriza ko bin Laden yishwe mu myaka 2 irangiye. Leta Zunze za Amerika zatanze agashimwe ku miliyoni w'amadolari kuzofata canke akica Hamza bin Laden. Avuga ko yari kumwe na se igihe se yategeka igitero cy'iterabwoba muri Amerika ku itariki ya 11 ukwezi kw'icyenda umwaka w'2001. Abategetsi muri mu burengero bwa Afghanistan bavuga ko abantu bashika 34 bishwe, abandi 17 barakomereka. Inyuma ya imodokari ya bisi barimwo ikiriye ku gisasu cyatezwe mu ibarabara rihuza igisagara cya Herat na Kandahar. Nta muhari uremanga ko ari wo wabikoze, ariko abarwanyi b'abatalibani bakorera muri ako karere nibo bakunze gutega imitego mu mabarabara barondera abategetsi b'inzego za leta hamwe n'iz'umutekano. Ni mu gihe intumwa za Amerika n'abatalibani zitekanya gusubira mu biganiro.
Urakoze Alois Bigirimana. Ni saa moya n'iminota 6 i Kigali ni Bujumbura, hano i Washington DC ni saa moya n'iminota 6 ni hano, ni saa 7 n'iminota 6 aho ngo i Kigali ni Bujumbura. Noneho iwanyu mu ntara,
iwanyu mu ntara, hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Narimaze rero kubibabwira mu kanya makuru iyo mu karere tubahere mu Rwanda ndetse no muri Congo, aho u Rwanda rumaze guhagarika abaturage barwo batuye mu mujyi wa Rubavu bahana imbibe na Goma. Rumaze rero kubahagarika kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu rwego rwo gukumira icyorezo cya Ebola kimaze kugaragara muri uwo mujyi wo hakurya muri Congo inshuro ebyiri zose. Umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana nihwari yatubwiye uko byagenze.
Twageze ku mupaka tuzi ngo tugiye kwambuka Igoma dusanga bafunze. Nukuri mudufashe mutuvugire turebe ko bajya no kwishyura.
Aba ni abaturage twasanze ku mupaka mutuhuza imigero bavuga na Goma batunguwe n'icyemezo cyo kubabuza kujya muri Repubulika Demokarasi ya Congo kubw'amakenga yuko bashobora kuhandurira Ebola bakaba banayinjiza mu gihugu. Ni umwanzuro wafashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nyuma y'uko mu mujyi wa Goma hagaragaye umuntu wa kabiri wanduye Ebola ndetse bombi kabahitana.
Rwose mudufashe Ebola natwe turayitinya, ariko mu by'ukuri nibura aba baduhaye n'umunsi umwe bakatumenyesha tukamenya ukuntu twagera n'Igoma tukanishyuza, twaje turatungurwa dusanga bafunze.
Inzara twica
dukora akazi k'ubukarani, twikorera imizigo turi kuyikora no mu mvuga ngari turi kuyijyana muri Congo. Ngabo duturiye ngo wenda muragaruka gushyikira amafaranga tumaze gucuruza, natwe urukumva byabaye ibibazo bwahagaze.
Ikibazo ahantu kiri niyo baduteguza nibura bakatumenyesha. Yati uyu munsi uyu turabona umupaka tugomba kuba tufunze, kandi abantu benshi bakora muri Congo bamwe bafite imari runaka, si hari abacuruzi barangwije ngeje bakavuga ati muzaze tubishyure, bamwe ni bari baduhemba baraduteguje nibura tuguri wese aki porogaramu akavuga ati uyu munsi ni wo wa mbere n'uwanyuma kwambuka tukabimenya.
Kanje nazanye amata, kandi amata iyo yateretse hasi arangirika. Ubwo buriye nari mfite y'amadeni gagera nko ku 100,000 by'amata, none nageze hano nsanga umupaka bawufunze funze n'amata paritse hano, kandi amata ntabikwa. Amata iyo barangije kuyavuza ukayikorera ukayacokoza buri amatarangirika gacana. Ubwo baba batumenyesheje wende uyu munsi nditeke, ariko uyu munsi bakatureka tukambuka.
Aba baturage bari basanzwe bakora ubucuruzi buciriritse n'indi mirimo inyuranye mu mujyi wa Goma bavuga ko iki cyemezo ubwacyo atari kibi kuko kigamije kubarinda kwandura indwara ya Ebola no kuba bayanduza abandi. Ikibazo gikomeye kuri bo nuko ariho bahahiraga umunsi ku wundi. Kutagigoma kuri bo bisobanuye kureka kurya.
Iyo turabize Ebola ni ikibazo, nabakwishimira kujya kuzana Ebola mu gihugu ariko baba barabitumenyesheje.
Batukore ubuvugizi twambuke tujye kwishyuza n'abafite ibintu byabo babizane, noneho byibutse tumenye ko tugiye kwicara baduhe iminsi yo kuba dutegereje.
Ibikoresho byacu tubeshye twabisizeyo abademwa kwa gatandatu, amafaranga yose yarakiriyo, urumva ni ikibazo gikomeye kuri twebwe duhaha duturutse hanze.
Ni byiza ariko ikibazo ni inzara dufite.
Ese nk'ibyo mwashakaga muri Kongo hano mu Rwanda ntimwabibona?
Ntacyo twabona. Twa tujyaga tukazana amafaranga tugahaha ari nta kibazo.
Haboneka amafaranga kuruta mu Rwanda? Umupaka ukomeje gufungwa yenda nk'igihe kinini, murumva byagira ingaruka zihe ku buzima
bwa papa? Twakwicwa n'inzara.
Nagagombye kujyaho nkishyuza kugira ngo mbone amafaranga yanjye. Mbese ubu ubwo mpagaze amafaranga iyo nakoreshaga menshi ari muri Kongo.
Ese mwe nta bwoba mufite bw'uko mushobora kugerayo Ebola namwe ikaba yabafata?
Turabufite. Ebola ni indwara mbi, ubwoba ntabwo bwabu.
None kuba bafunze umupaka murumva atari ikintu cyiza mu rwego rwo kubarinda?
Ni ikintu cyiza ariko nanone uruhande rumwe nabwo inzara. Ngatwe hari abarajiye ibintu twari twasigiye amafaranga ngo baraduhembera rimwe ariko twababuze, byaba na ngombwa ko batwambura kubera ko ntabwo twigeze tubona, bose bahagaritswe n'umupaka.
Kuba bawufunze ndumva nta kibazo kubera yuko Ebola nayo iraduhangayikishije. Twebwe igihugu cyacu ni gitoya, iramutse igeze mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda twese yahita itumara. Indwara ukora ku muntu ugahita uyandura, se wagera mu rugo ukanduza abantu bo mu rugo bose n'abaturanyi.
Haba ku mupaka muto n'umunini, abafite ibyangombwa byerekana ko ari Abanyekongo bari mu Rwanda barabareka bagatambuka, ariko abava muri Kongo cyangwa Abanyarwanda bashaka kujyayo ntibemererwa. Mu kiganiro kigufi umuyobozi w'akarere ka Rubavu Gilbert Habyarimana yahaye abanyamakuru kuri uyu wa kane, yavuze ko kuba babujije Abanyarwanda kujya mu gihugu gituranye ari uburyo bwo kwirinda. Cyakora ntagaragaza igihe iki cyemezo kizamara.
Ngira ngo umwanzuro ni ibiganiro n'ubundi turi kugirana n'abaturage dushingiye ku makuru agenda akurikiranwa hari hakujya mu gihugu cy'abaturanyi, kugira ngo uko turimo dukurikirana ni nako turi kuganira n'abaturage ari ejo bundi, bitewe n'amakuru n'uko ikibazo kiri kugenda kijya ku murongo hariya hakujya mu baturanyi, ngira ngo ibyo ngibyo n'ubundi dukomeza kuganira n'abaturage mu buryo butandukanye.
Umuyobozi w'akarere ka Rubavu yanyomoje amakuru avuga ko mu Rwanda haba hari umurwayi wa Ebola wagaragaye, bikaba ariyo mpamvu yanatumye hafatwa icyemezo cyo kuba bahagaritse urujya n'uruza hagati y'ibihugu byombi.
Ndagira ngo rwose ngira abaturage, nta murwayi wa Ebola wigeze agaragara mu Rwanda, wari wagaragara no mu Rwanda. Iyo ugeze hano ku mupaka ugapimwa tukabona ufite umuriro, ugomba gukurikiranwa kugira ngo niba hari n'indi ndwara ufite uvurwe. Nta murwayi wa Ebola rero dufite hano mu Rwanda, nta n'urahagera, ariko ni ngombwa yuko dufata ingamba nk'uko n'ubundi twakomeje kuzifata, cyane cyane ko hakurya bikomeje ku.
Ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko imipaka yose igahuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimwe n'inzira z'amazi ku cyambu cya Rubavu zabaye zihagaritswe. Buvuga kandi ko bwanaganiriye n'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma kuri iki cyemezo. Ku mipaka haraboneka abapolisi benshi barimo gukumira abaturage bashaka kwambuka, ari nabo bagenzura niba Abanyekongo bashaka gusubira iwabo bafite ibyangombwa byaho bakabareka bagatambuka. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana, urakoze kuri iyo nkuru tugejejeho. Ukomeze udukurikiranire ibiberaho ngaho, tubone uko tubigeza ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ni nawe rero tugejeje mu Burundi, aho ubukene bw'amazi mu mujyi wa Ngozi buteye ibibazo bikomeye abawutuye. Baravuga ko bajya kuvoma amazi mabi akaba ariyo bakoresha, bityo bakaba bahangayikishijwe n'ikibazo cy'uko bashobora gukuramo indwara zikomeye zishingiye ku mwanda. Desire Hatungimana.
Igisagara cya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi kirimo abantu barenga gato 40,000 nk'uko ibiharuro by'ikigo kijejwe gutorokanya ibiharuro Istebuk bivyerekana. Haraheze hafi imyaka 2 muri ico gisagara hubatswe imiringoti y'amazi mu mugambi wo kuronsa amazi meza no gusukura ibisagara bicamwo inzuzi ziha amazi kiyaga Victoria ca mbere mu bunini muri Afrika. Uwo mugambi wiswe muri rurimi rw'icyongereza Lake Victoria Water Supply and Sanitation, ukaba waraba ibisagara vya Ngozi, Kayanza na Muyinga. Umugambi wahaye akazi abantu bashika ku 500 nkuko tubisanga mu cegeranyo c'urugendo rw'umushikiranganje ko Imana irakiza muri ivyo bisagara uko ari bitatu. Mu gisagara ca Ngozi hari hatekanijwe kubakwa ikigega ca metero kibe 2,500, no kuvuga gishobora kubika amalitiri miliyoni 2,500. Ivyo bikogwa bikaba vyari vyahawe ishirahamwe ry'abafaransa Sogeas Atom, bigakurikiranwa n'ishirahamwe rya leta Regie des Eaux. Ababa muri ico gisagara ca Ngozi bari bizeye ko amazi atazosubira gukena ahiwabo, ariko siko biri muri kino gihe. Ikibazo c'amazi rero kirateye ingorane mbere zikomeye ku bakozi bo mu mazu. Unamenyesha ko iryo bura ry'amazi rituma bajya kuvoma mu mwonga wa Samutuku ahantu haduga cyane bikabavuna.
Cyende mukozi wanga muri kati ya Muremera kibazo cy'amazi nyene cyateje ikibazo gose rwego bakozi turaje kuyarondera tukayabura kaje tujya kwa igisa Mutuku turamaze hindwe zitaro nk'amazi ibira tugwa cyane kubera haraduga nta ushobora kudugana ibiryo zibiri n'udugana ibiryo abari umuntu nyene w'umuhungu akuza komeye ibiryo rero nta ushobora kuyidugana beshi batwara twindwe tubiri tubiri nyene nka twebwe abakozi cyadukora ubuzi dutebye rugasanga ko tashobora n'abakoresha cyabitugora nyene gose kuko ikibazo cy'amazi.
Ubwo bukene bw'amazi bufise n'ingaruka nyinshi. Abatunzwe n'akazi ko koza imiduga bongera badandaza amazi bavuga ko kubura amazi bibashira mu bukene ntangere.
Turabora mu modoka, ama moto. Rimwe rimwe ariko keshi nk'iyamazi yabuze. Nta n'ubuzana n'imwe. Twese ngahindarira twikiraho nyene tukarindira. Tukagerageza nyene tukihangana. Nk'ubu unyi naho yarayaje muga ntaza neza za nabi nabi. Kaza ta kintu ko nk'ubu naho umuntu abari karavomesha ico umuntu akuramwo bashobora gusanga uwari we wese adashaka arondera amazi nduri gatera kubera amazi azari make amazi rero kubaza ari make turabwira ati mwe nimwihangane ukwaza kose uwari we wese araronka mugabo rimwe rimwe tufate amazi ataye hari ntituronka twese tusanga twumiwe nyene ubuzima nyene rimwe rimwe urashika ugasanga bwahagaze kuko nk'iyo umuntu agiye gusaba mu rupangu witwa ngo udandaza amazi wabuze nk'amazi yo koza moto y'umuntu birahimba ugasanga wajyanye indobo ugiye gusaba ahantu kugira ngo baguhe indobo kugira ngo nawe ushobore kubaho.
Uno mugabo nawe nyene avuga ko ikibazo cy'ubukene bw'amazi kidatorewe umuti vuba ngo ibibazo by'isuku rike bigiye kuba abana byinshi.
Sajyasi atome twaherutse twumva ngo irikira dukorera amazi atazigira abura none twebwe turabona ibintu by'amazi kabisa byameze nk'ibigora na gose nk'ubu haheze hafi ukwezi kose atamazi turose kwibwe muri katiye Muremera nta namazi na makeya dushobora kuronka kandi mu makaritie nka yose dukoresha amazi dukuye mu mwonga ahantu bita mu isa Mutuku kandi tuzanya ari yo bidimwe uruma nturi bugira isuku bikwiye ucutegerezwa kuyatekesha mu nzu nyene harashobora kumara imisi hadakoropye urumva twebwe nyene ubu nyene twiteze nyene ko bishobora kutuzanira ingaruka mbi kubera amazi ni ryo shimikiro ry'ubuzima.
Abanyagihugu bo mu gisagara cha Ngozi barataka batakambira ishirahamwe rijejwe gutanga amazi Regideso ko ryo bagarukira ko vuba na bwango bafise impungenge ko korera ishobora kubinjirana na rijya mu bisagara bimwe bimwe nka Bujumbura na Cibitoke yamaze kuhibonekeza. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Ikibazo cy'amazi ntabwo ari ingozi gusa kuko zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi muri Tanzania zivuga ko zitewe umutima uhagaze n'ikibazo nk'icyo muri iki gihe basigaye bakoresha umwanya muremure kujya kuyahiga haboneka mu mariba yo mu bibaya. Nibyo babwiye umunyamakuru wacu James Joven.
Muri kino gihe cyo muki mu nkambi ya Mutenderi hagaragara ikena ry'amazi. Zimwe mu mpunzi usanga ziriko ziragwanira amazi ku migano. Ni mu gihe ishyirahamwe rijejwe amazi TCRS Tanganyika Christian Refugee Service isigaye riyatanga rimwe ku munsi kandi mu kiringo kitarenze isaha imwe. Mu nkambi ya Mutenderi ku munsi hakenewe amazi yitiro 170 ariko ayasohoka n'amazi yatarenga yitiro 300 gusa. Icyo kigatuma abandi bayabura bakaruhira kujya kuyashaka mu nyonga no mubishanga. Zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro cy'i Amerika zivuga yuko ikibazo cy'amazi kibaye ndanse mu nkambi ya Mutenderi.
Amazi nk'ubuhonyene ninabyuse saa 10 za gutonda baza abantu bari kuyibomba bari beshi anemeye kwavomera mu kantu z'akantu z'ikamenetse kugira ndaye honoro nka nadukeye kandi amazi ariho no kuri ikibazo cy'amazi imbere cyabaye ndase ejo niriwe ntariye no kujya kubera amazi.
Ikibazo cy'amazi kiriho kuko nk'ubu tumaze imisi ine yose tutavoma amazi. Ubukeneye kuyaronka nava ngaka agenda kuyandura mu zone y'icumi ko nabo nyene usanga ari abantu cyane barenze cyane ko nk'ubu kuva mu gitondo unabagiye kuvoma ntibarataha.
Oya, amazi ntayo bivanye n'urutonde bayatangira ko bayatanga umwanya muto hama abantu bagasha bayabura. Tugomba dukwize nk'ikiringo cy'indwi yose tuvoma tugenda kuko kwibomba usanga hari imirongo y'abantu benshi mugabo mw'abantu eshikoje usanga havomye nk'abantu batandatu ndwi amazi agasha kama.
Turagenda tukagwanira kuyibomba urungitse umwana ntavoma utagiye ubuze wahere bucumanuka iyo kumwanga kuvoma mu mugazi
bo batubwira ngo amazi ngo arahari ngo barayarekura ku rutonde rugezweho mugaha siko tubibona bo bavuga ngo amazi ngo bareka kuyarekura kubera ngo abafyatura niyo basha bakoresha tugiye kuraba urutonde bayarekuriramwo bayarekura ho masaa moya n'inusu kugishika masaa mbiri mugaho gushika saa tatu n'inusu amazi abayakamye kera
izo mpunzi zivuga yuko zimwe mu ngaruka mbi zishobora kwibonekeza kuberekana ry'amazi ari hamwe n'indwara zizanwa n'ubucafu
nuko ashobora kwaduka indwara z'ubucafu nkazakorera n'izindi uhereye kubera amazi ari kirumara kuri buri muntu no kujya urashobora gusanga nk'iyo bateguye utwo kujya barusa kadumu usanga barateguye izonjya mugo tusanga baziriye badakarabye
yoho ni ingaruka nyinshi cyane none ubuze intuzi cyo kumesurira abantu intuzi ukabura amazi yo kumesa ukabura amazi yo kurondera abantu two kujya ukabura amazi yo koza ibyombo umva byose bigenda gute
cyane cyane duhura n'umwanda mwinshi cyane kubera yuko umuntu adeza ngo afungure injya zihiye cyane ngo arara navye
mugata amazi hari nyene ingaruka mbi nyinshi zirabaho kubera iki ntasuku mu rugo ribaririho tugomba ntwogeje abana barakwara gusa kwisukurike kene bwa amazi
n'iyo baraye ubusa tukarabitariye tukabura nayo gutukurugisha ubuyi batari ingaruka mbi
ku bwizo mpamvu basaba amashyirahamwe abijejwe kubagarukirako
twe twashaka gusaba yuko baturonderera amazi akwiye kuko ubuzima bw'amazi burashimishije cyane utagira amazi nta kintu na kimwe washobora kwifasha
mu kiringo cy'amezi abiri aciyeho yashyirahamwe ryahora ritanga amazi kabiri ku munsi mu gitondo guhera saa moya makisa hazine no ku mugoroba saa cyenda makisa cumi na zibiri ariko gushika n'ubu nta nama n'imwe irakorwa kugira basobanurirwe igituma amazi atakiboneka nk'uko bigenewe kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika
banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 17,530 naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9,470 1,070 13,630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
uretse kuri short waves kandi mushaho no kudukurikira kuri internet kuri waeshatu radio yacu voa.com tugeze mu Burundi aho nyuma aho Bufaransa butangarije ko bwasubukuye umubano wabwo na leta y'u Burundi leta y'u Burundi nyine irahamagarira ibindi bihugu by'u Burayi gukora nk'u Bufaransa nabo bakadohora mu kiganiro ahajwe rya Amerika Vice President wa mbere Gaston Sindimwo asaba ibihugu bikinenga byerekeye yubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu kohereza intumwa zabyo mu Burundi zikirebera amashira kinyoma uko iby'uburenganzira bwa muntu bihagaze Loge Wilikaneza nibyatubwira
mu kiganiro cyihariye n'ijwi rya Amerika Gaston Sindimwo amenyesha ko Ufaransa bwafashe ingingo y'ukunagura imigenderanire na leta y'u Burundi kuko bwabonye ko bwahenzwe
twe bwa mbere ni ugushimira icyo gihugu tugashimira abagiserukira ngaha barabonye ukuri aho kuri mbere bakaba barabonye n'uko bahenzwe hanyuma rero tukasaba iyo ngendo y'icyo gihugu ko n'ibindi bihugu byofatira akarorero kuri ibyo kugira ngo ntihasubire kumva amabwire y'imburakimazi amabwire y'abantu batifuza ineza y'abarundi
muri abo yitimbura kimazi harimo amashyirahamwe mpuzamakungu yanasohoye amatangazo yemanga ku icyemezo cy'ubufaransa bagatukisha muri iyo harimo Urac ihuriro ry'amashyirahamwe ya buraya arabibazo by'ibiyaga binini Brune Mercier n'umurongozi wa Urac
la position française affaiblit la position de l'Union européenne et c'est complètement en contradiction donc l'Union européenne a pris des mesures appropriées dans le cadre de l'accord de
Icyemezo cyo Faransa gitesha uburemere cy'umwe bwa Buraya n'ukuri n'igihushana gikomeye ku ngingo umwe bwa Buraya bwafashe ihagaze ku masezerano ya Cotonou ibihugu n'amareta yose by'umwe bwa Buraya yiyemeje guhagarika imigenderanire yo gufashanya na leta y'u Burundi nibitahuritse ngene igihugu kimwe ciyombora kigasubira kugira imigenderanire n'u Burundi kandi cyari cyagiye hamwe n'ibindi ucumenga ibihugu bya Buraya n'ubusimbira hamwe ni gicapo kibi cyane muri kazoza kuwo muryango kungingo ufata ubufaransa bwahemutse kuko ibihugu bitegerezwa kuvuga rumwe kungingo bifata mu muryango wa Buraya
aligné sur les positions qu'ils prennent au sein de l'Union européenne
niko mu Faransa kazavuga bene iyo mvugo bwana sindimo ntimutangaza ahamagarira nyabo ni ibihugu bya Buraya kimwe kimwe kwaco kwitohoreza bigashishoza
yabo bivuga gucyo bakokeza gucyo ni babandi nyine bashaka yuko igihugu gihungabana mugabo bikaba byarabananiye uno munsi tugasaba igihugu kimwe kimwe kwaco cyo kwitohoreza kikirabira n'igisubire guhendwa nabampe mukinda mukeri kuko twebwe nk'abategetsi ibyo dukora tubikora kuneza y'abarundi ababiraba bazoraba yuko koko twa dukora kuneza y'abarundi canke turiko turabesha tusaba yuko abo bose bakijijana imitima ko boza bakirabira bonyine n'amaso yabo tugasaba mbere nabo bavuga ngo mu makambi impunzi yuko bota kuko impore yaragarutse mu gihugu cacu Burundi
imbere yuko bataha umufatoni merci asanga imfashanyo ari bozari zikwiye kuganishwa ko
il faut maintenir la suspension de la coopération directe et j'insiste directe avec le gouvernement burundais
ibihano vyafatiwe leta y'u Burundi bitegerezwa kugumizwaho ndashimangira ivyafatiwe leta y'u Burundi kuko imfashanyo zoyifasha gukomeza gatotezo no kwigumiza ku butegetsi ahubwo ubumwe bwa Buraya n'ibihugu bibugize harimo ubufaransa babwirizwa gushigikira abanyagihugu b'abarundi biciye mu mashirahamwe yigenga akiri mu gihugu hamwe na mpuzamakungu ubumwe bwa Buraya bunategerezwa gukomeza kwamagana iburabuzwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ababuharanira turazi ko Germain Rukuki igihano c'imyaka 32 yaciriwe giherutse kwemezwa biteye impungenge kandi twiteze ku umwe bwa Buraya n'ibihugu bibugize byerekana aho bihagaze bitarya umunwa kuri ivyo leta isanga atagishasha na kimwe kiri mu bivugwa
ega nibindi byose byagiye kunyuka kubera ayo mashirahamwe nuko raba rero ayo mashirahamwe ico agamije no muri kahise uko yabigenjeje abo rero nibo bateye hari ivyago mu gihugu birumva bo birabashavuza kubona tukagarukanya amahoro umutekano sivyo barondera nayo imfashanyo tuzobanza kuzikwifasha twebwe nyene kuko twafashe ingendo yo kutazerinze cyane cyane mu gukora bivuye ku nguvu zacu kuko tugakora n'inguvu zacu hanyuma uzudufashe adufashe kubicyo tufize kuko nta uzudufasha kubusa
ubufaransa nubwo bwanaguye imigenderanire n'u Burundi haracara gahaze ambasaderi w'u Burundi mu Burundi yabivuze ariko arasezera inyuma y'imyaka 3 yaramaze hari kwa 14 ku kwezi Bujumbura Laurent de Laus
la reprise de notre dialogue politique qui accompagne
inagurwa ryo kuganira kwacu mu vya politique guherekeza utwo twigoro tw'u Faransa ryaratanguye muga nta vyamwa riravyara na cyane cyane kuvyerekeye kubona abategetsi bakuru bakuru b'u Burundi reka nizere ko ibiganiro biziyagura inyuma y'amatora yimirije mu mpera z'indwiheze ubushikanganji bw'imigenderanire y'u Faransa n'andi makungu bwasiguye ko butarava ku murongo w'ibindi bihugu vya Buraya kandi kwifasha cyanyo mu bisata by'indero n'igisirikare bwemeye atani ku tareta ya Burundi izokoza mu ntoki ubumwe bwa Buraya bwahagaritse imigenderanire n'u Burundi mu ntango z'umwaka w'2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazi na muntu no kwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo Eroje Wilikaneza Nairobi Ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Al Radio Ijwi ry'Amerika tugeze ku isasaba na 29 aho mu Rwanda no mu Burundi. Hano ni Washington DC ni 1:29. Ikiganiro iwanyu mu ntara naha gihumurije, ariko tubibutse ko u Rwanda rumaze guhagarika abaturage barwo kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya Ebola cyagaragaye mu mujyi wo hakurya Igoma. Twababwiye kandi iby'ubukene bw'amazi mu mujyi wa Ngozi buteye ikibazo, ndetse no mu nkambi ya Mutendeli muri Tanzania bafite icyo kibazo. Tubashimira rero ko mwakurikiye Radio Ijwi rya Amerika. Tunabararikiye ibiganiro byacu bitaha ku buhanga bw'ibyuma no ku bugenzuzi bwa programu hari Mohamed Yabaro, jewe ubasezera ndi Jeffrey Mutagoma. Turasubira mu kanya isa 12.